ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Urudandazwa rw'abantu ni kibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi muri iki gihe. Ni kibazo kibonekeza bikomeye cyane mu karere ko muri Afrika munsi bugaragara bwa Sahara na karere k'ibiyaga binini byo muri Afrika bagati bidasigaye inyuma. Urudandazwa rw'abantu bibonekeza cyane bifatiye ku bukene ntangere n'urugero rw'ubushomeri ruri hejuru cyane mu bihugu byo muri Afrika, cyane cyane mu bakiri bato. Ukuta abantu bakazoza ku bakiri bato bituma barondera kuva mu bihugu byabo kugira baje kurondera ubuzima bwiza mu mahanga, bituma imigwi y'inkozi z'ikibi ihabonera karyo ku kwihereza mu bucuruzi bw'abo bantu. Ishyirahamwe mpuzamakungu rikurikirana abimukira itangaza ko abantu bageramirwa n'ubwo bubisha mu makungu ari miliyoni n'imiliyoni. Abana bagera hafi cya gatatu c'abantu baracuruzwa ku isi, mu gihe abapfasoni n'abigeme ari bice 71% by'abarageramirwa n'ubwo budandaje. Ibyo bitangazwa n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kurwanya ibiyayura umutwe n'urudandazwa rw'abantu ku isi. Nizihe ngaruka ibyo bigira mu miryango n'ibihugu by'abageramirwa n'ubwo bucuruzi? Nikiye cokogwa kugira ubwo bucuruzi bugabanuke canke buranduranwe n'imizi? Turagerageza kwishura ibyo bibazo mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri Isanga cyo muri iki gitondo twatumiye Prime Mbarubukeye ayoboye ishyirahamwe Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale mu mfunyapfunyo ONCT, no kuvuga ishyirahamwe ry'abashingwa manza ryiyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'amabi akoregwa abakenyezi n'abana. Tutarinze kurandira ku telefone rero turi kumwe n'umutumire wacu Prime Mbarubukeye. Waramutse.
Izo ndabaramukije ku cy'u Amerika kandi aramukije n'abari ko bose baratwumviriza.
Turiko turavuga kuri ico kibazo cyo rudandazwa rw'abantu gikomeye cyane ku isi no mu karere ka Afrika cyane cyane. Twashaka tuvuge ku byerekeye Burundi, ico kibazo cifashe gute muri iki gihe?
Ego cyane iki kibazo nko mubivuze gihanze isi yose no mu Burundi n'icyahibagiye, kuko kirahari, kuko nk'umbi raporo twasohoye mwaka wa 2016 muri ONCT we ton frère twarerekanye neza yuko twa distributiri bishika ku bagore n'abakobwa n'abana barenga hafi amajana 824, murumva ko ari benshi cyane mu mwaka umwe gusa. Mbere tukaba twarashoboye no kugarukana abashika 31 muri abo, murumva yuko natwebye icyo kiza turamaze kutugariza muri iki gihe cyacu cy'u Burundi.
Hanyuma mwitegereje ico kibazo kirimwe migwe myinshi, hariho ugutwara abakiri bato cyane cyane ni bageremerwa n'abapfasoni hamwe n'abigeme, hari n'ikindi kibazo cerekeye ukwemerera guha umuhango abantu bakiri bato nk'aba baheje amashuri cyanke bafise ubundi buhinga, mugabo bakabona ko mu bihugu barimo nko muri Afrika niho turiko turavuga cyane cyane ko badashobora kuronka uburyo bwo kwibeshaho, bahawe iyo mihango bagatanga amafaranga kugira ngo bagerageze kugenda gushika mu karere k'Iburaya. N'ibintu tumaze iminsi tubona abapfa bapfira mu karere ka Sahel cyangwa bapfira mu ibahari Mediterane barondera gushika Iburaya. Imvo nkuru ituma abo bantu bakiri bato, abo bakenyezi kanabigeme bagwa muri iyo mitego ni iyi?
Ubwa mbere hari imvo nyamukuru yitwa ubukene. ubukene nibwo butuma hanini ugwaruka canke abakenyezi nabigeme no vuga nti bagenda kwihora mu bihugu cancane z'abarabu bemerewe ubuzi kandi atari bwo kuri bamwe bamwe mbere kandi batari bake ugahura bashitseyo uko kazi ntako babahaye ahubwo bace bakoresha ibindi bikogwa bitajanye n'amategeko no kuvuga nko gushoroshwa ku ngufu canke yandi mabi nk'akazi karuhisha n'ibindi n'ibindi cyangwa gukugwamwo ibihimba by'umubiri rero baca kenshi hariho ibihugu byinshi bavamo byo muri Afrika aha twavuga no kuvuga nka Gambia Senegal ibya Burkina Faso Cote d'Ivoire n'ibindi no kuvuga ibihugu biri hepfo ya Sahara bagacire baca mu kiyaga cyitwa Mediterranean bakagenda cyane mu bihugu nk'Ubutaliyano rero bagacusanga bashwaye Uburayi bwose kuko nka raporo iheruka gusohoka yatanzwe n'ishyirahamwe HCR mu mwaka uheze 2016 abantu bashika 300,000 babimukira barashoboye guca muri icyo kiyaga twavuze cya Mediterane bagiye Burayi kurondera ubuzima muri abo rero hariho abashika 3,800 baguye muri icyo kiyaga cya Mediteranea kubera bagiye kurondera ubwo buzima kubera bagicamwo bitoroshe ikiyaga kinini rero bagaca bahasiga ubuzima bagiye kurondera ubuzima umva bitewe n'ubukene hanyuma ikindi nacyo kibitera hariho intambara zikunda kuba mu bihugu bya Afrika hakaba n'ihinduka ry'ibihe ririko riraba mu isi yose na Afrika itibagiwe mbere n'Uburundi budasigaye inyuma ugacura rero abantu baragiye mu bindi bihugu byo hanze cyane bya Buraya bibaza ngo niho mwijuru ngo niho bagiye kuronka ubuzima cyo bitewe ahanini n'ubushomeri.
Iryo shyirahamwe ryanyu muyoboye Observatoire National pour la lutte contre la criminalité transnationale mu funyapfunyo ONCT no kuvuga ishyirahamwe ry'abashingwa manza giyemeje kugwanya urudandazwa rw'abantu n'abakoregwa bakenyezi n'abana ni ikihe mukora kugira ngo mugerageze gufasha gutorera umuti ico kibazo.
Ubwa mbere ikintu dukora ni kwibutsa amategeko tuyigisha abarundi cyane cyane urwaruka abagore n'abakobwa n'abigeme kugira ngo bamenye yuko hari itegeko rihana ibyo byaha byo kudandaza abantu icyo ni cya mbere kandi tukabereka yuko kudandazwa bihari mu gihugu yuko uwuje kuba ryoshe ngo agomba aje kuba hakazi hanze wagerageza bagatohoza twe muri ONRF tuwe tumfriend twanga yuko abantu boza kwisimamo hanze ibyo nibisanzwe kandi birabaho mugabo hari habagenda mu bundi buryo bahenzwe bivuye mbere no kutamenya ibyo ignorance mu gifaransa benshi usanga abarundi benshi batiza amashuri no brandi batagiye mu ishuri ari benshi ugahura rero umuntu azi kubaryoshe abwira ati ngiye kuguha akazi muri Oman muri Arabie Saoudite cyane ahandi uhura rero aca bemera byoroshye kuko nimwe na rimwe babahendesha n'amafaranga rero icyo dukora nicyo bita mu gifaransa sensibilisation kugira ngo abantu bace ubwenge babone bakanure bareke guhendwa aho tukabicisha nko kumenyesha makuru amaradiyo televiziyo y'igihugu n'amaradiyo yose ari ngaha muri kigo mbere n'amaradiyo hanze nk'iyo y'iwanyu vwa d'Amerika n'izindi kugira abantu buguruka amaso bareke guhendwa kuko kenshi umuntu agiye kuguhenda ngo agiye kuguha akazi muri ibyo bihugu kenshi usanga umwana wewe agumye ari muhira abana be bari muhira batakabahaye cyangwa asanga bari kwiga mu mashuri akomakomeye y'i Buraya batagiye muri ibyo.
Iritegiri mufise kubageramirwa n'ubwo rudandazwa binganiki ku byerekeye Burundi?
Ku byerekeye Burundi twavuze yuko muri raporo twasohoye mu mwaka wa 2016 abagore n'abigeme bashika 8,824 baragiye kudandazwa mu bihugu cyane cyane bibiri bya Oman n'igihugu cya Arabie Saoudite kandi benshi n'ubu abariyo tutashobora gutahukana turavugana bamwe bamwe bakatubwira mabi bariko barabona bakaguma badusaba ko twubafasha kandi ko twitegura dufatishikanije n'inzego zibijejwe cyane cyane leta turiko turanayihimiriza muri Jurune mu ndwi iheruka mu ndwi heze hariho indwi yahariwe abimukira abarundi bari Buraya baraje mu Burundi kugira ngo dushobore kubabwira ibibazo igihugu gifite cyane nabo bagende bavuge igihugu cyacu cyiza gifise ko hariho n'amahoro twarababwiye neza yuko na ubushikiranganje bujejwe gufashanya kubona n'andi makungu bwaremeye ko icyo donke bavuga nti urudandazwa rw'abantu mu Burundi ruhari kandi yuko rugiye leta y'u Burundi igiye gukora ibishoboye byose kugira ngo abarundi bagore muri ibyo bihugu batahukanwe icyo tukaba twaragishimye tugiye yuko imvugo izohe zikajana n'ingira.
Ku telefone, ku murongo wa telefone turafise umwe mu baduteye akamo Corneille, uratwumva? Corneille, uratwumva? Alo, Colonel ndi tumufise hano ku murongo. Tubandanye na kubakiri bato nk'ababa bahejeje amashuri cyangwa abandi bariko barondera uburyo bwo kwibeshaho bahendwa kubazoshikanwa nko mu mahanga mu bihugu byo haba nk'Iburaya cyangwa muri Aziya cyangwa ngaha muri Amerika boba bakoreshwa na niyo migwi y'abagizi bana b'inkozi z'ikibi ivyo biribonekeza cyane mu Burundi kuko tumenyeye kubona amasanamu tubona n'amakuru mu binyamakuru ku isi berekana aba bavuye nko mu karere ko muri Afrika mu burengero baca mu karere ka Sahel.
Ego cyane bariho no mu Burundi bariho kuko murumva yuko hariho nabo tumaze gutesha benshi nko mu mwaka nkaro twubaha 2017 tumaze gutesha abagore abige n'abandi bana rundi rwaruka rushaka kujya mu ibyo bihugu bashika 87 mu mwaka gusembe 2017 murumva yuko ari beshi cyane mbere hariho muri bo umugore umwe twatesheje agomba kugenda muri Oman iyo nkuru twayimenye hanyuma turamutesha mbere yari yamaze kubita umwana hanyuma rero yari yamaze kumubita birasiba yari kugenda nkuno munsi akaba azogenda ejo birashika rero amabere bere acaramuvimbana amabere arabyimba hanyuma rero tuza kumubona amabere yamaze kuvimba ari mu guturika kubera uwo mwana wiwe atari karamwonka kubera yari yamaze kumubita murumva neza yuko ibyo ari ibintu bibabaje kuburyo rero muri iki gihugu tukasaba neza yuko twashyira ingufu hamwe inzego zibijeje kugira ngo icyo ako karanda ayo mabi akorerwa abakenyezi n'abana n'abigeme aranduranwe n'imizi.
Kuri telefone turafise Corneille uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Niyo saba ndi mu Rutana.
Mu Burundi?
Yego mu Burundi.
Murafise ikibazo canke intererano mushaka gutanga?
Ni intererano mugivanze na kabazo.
Yego.
Nagomba kushaka biri mutumire. Nimba no munsi gwaruka gwa Burundi muvuga yuko go bariko rakorerwa mabi ajanye nigurishwa gurishwa ija mu mahanga kurondera ibyo rukora. Suko rubishaka. Ahubwo nuko bafatira ku bukene rurimwo bakabatwara rero muri ibyo bibaza ngo bagiye guca amahera ariko bakakora go bakakorera ko ibyo bintu batabatifuza babikora batabyifuza kubera abahereza uburyo nawe Murundi avuye mu Burundi avya mutsimbire umenyagiye ko mu bukiriro igikenewe ahubwo si kuvuga ngo tubigwanye ko bigwanya gute ukubigwanya nibahugwaruka icyo gwipfuza abarundi nabo bapfasoni bafungure babeho baronka amafaranga baronka akazi bakora baronka occupation doke occupation izo kiba kuguma mu gihugu ukundi gihugu cyabo namara so z'umutima mu woko navuga wo kujabuka hanze mu makungu ngiye kurondera gazi na so tuzira guhendwa ajya beshi by'ukuri nibagendaye kwera abakunda bagendaye kubera ubukene n'igara ibarembeje ndetse nabona rero umuti wa byose nibabanze barondera
muheraheze ikibazo n'ikimviro
noveni y'umurundi yo duga gato
murakoze aho muhavuga iki prime mbarukeye
Koneye niyo saba umurutana atereye ico cyumviro ni kiza cyane ariko kibaza ko hanini ico cyumviro cereke leta y'u Burundi uko nigejwe cyane cyane ico gikorwa cyo kugwanya ubukene bumwe biboneka twe ico dukora turababwira duti turashobora kubaterera ivyumviro by'ingene ibintu byohinduka ariko cyane cyane twumva yuko ko kamo kereke leta hanini y'u Burundi.
Murakoze dufise kandi ku murongo wa telefone Elize uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwo tubwira irindi zina naho mu telefone muri?
Yego Elize ndo Imana nde matara muri Rirare.
Aho ni Burundi?
Yego ni Burundi cyane.
Murafise ikibazo canke intererano?
Yego cyo no bano terera kuri ico. Uko aya abantu baza bakaturaya bayo nk'umuntu ariko arakurangira nk'akazi. Ndende bado yuko mazo kiyumvira kamanzu kamwaza ukaziyo bari kala kuja nako kuko iyo turiko duhabira ubuzi urumva bakujanye hanze bakubwira ngo bakujanye kukazi kumbe n'ubuzi ko wagiye kudandaza nibaza yuko tuzaza turashishoza tuzaza turabaza ubwo buzi batujanye bwari bwo kamanzu kiyumvira nawo karaba nuka kurangira ingena meze.
Murakoze.
Yego.
Murakoze kuri icyo cyiyumvira. Kubareko baratwumviriza mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku rudandazwa rw'abantu ikibazo gikomeye cyane kibonekeza mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu karere ko muri Afrika tudasize imbere n'akarere kacu kibiyaga binini. umutumire wacu prime barugukeye hari amanama mugira mu karere kugira ngo mugerageze kuraba ingene mwakorera hamwe mu kugwanya ico kibazo
ego cyane murakoze kutubaza ico kibazo hari amanama tuma dukora mu karere ka Afrika cyane cyane Afrika y'ubuseruko umwe nka karere twobaha hari inama duheruka gukora yabereye mu gihugu cha Kenya i Nairobi magenekerezo ya kane gushika ku itariki ya gatandatu cy'ukwezi kw'indwi mu mwaka turimwo iyo nama yari yerekeye bari batumiye amashyirahamwe nka y'iwacu agwanira urudandazo rw'abantu mu muryango wa Afurika y'ubuseruko twahuriye tubihugu bishika icyenda mbere iyo nama ikaba yari yatewe novuga nti ingufu na nibyo bita JZ Ubudagi nivuga Ubudagi itegwe ingufu na n'igihugu cha bumwe buraya bwa umwe bwa buraya icyo bita inyo europeene hanyuma itegwe ingoga na Amerika igihugu cha Amerika Ubwongereza n'ibindi bihugu icyo kibagiye n'ishyirahamwe mpuzamafunguro rijejwe abimukira bita OIM bivuga Organisation Internationale pour l'Immigration naryo ryari yarageraga icyo rikereye kugira iyo nama ibe iyo nama rero yari ijejwe kugira ngo turabe ingene twoshyiraho ubufatanye novuga nti mpuzamakungu muri ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ibyo bita coalition nuba gushyira ingufu hamwe kugira dushobore kurwanya uwo mwasi hamwe ariko aradandaza ikinyoma muntu rero iyo nama kandi yagenze neza cyane kandi twizaza yuko izobanda inama nk'izo zizobandanya mbere harimo n'ibihugu biri mu byo bita mu ihembe rya Afurika nka Somalia Djibouti n'ibindi bihugu umva ari inama yagenze neza kandi ngo twizobandanya tugomba gushyira ingufu hamwe rero kugira ngo dushyireho rimwe bita cooperation judiciaire international uvuga ubufatanye bujyanye n'iby'amategeko n'ubufatanye bujyanye n'ibyo gukorera hamwe
umuntu aretse kuba kurondera amahera ko birumvikana ko amahera abagira urudandazwa rw'abantu babakurikirana niki hakindi gituma baheba ibindi bikogwa n'indi mirimo babakora bakihereza ugo rudandazwa
nikubera rudandazwa rurimo amafaranga menshi kuko ni rudandazwa rukomeye cyane kuko ruza mbere no vuga nti ubwa gatatu havuye rudandazwa rw'ibiyaruramutwe bita droge mu isi yose akacha hazana urudandazwa rw'ibigwanisho rukogwa mu isi yose nagone nuvuga rero urudandazwa rw'abantu ruza ubugira gatatu kuko ku mwaka abo barukora rubingiriza amafaranga ateye ubwoba cyane ashika ku miliyaridi 32 zirenga mbere z'amadolari y'abanyamerika urumva ko urimo amafaranga menshi cyane cyo gutuma abantu benshi mu isi baruhurumbira cyane kandi novuga nti nicyo bita mu gifaransa economist terrene no kuvuga namahera n'ubutunzi buca ahantu benshi batamenyereye batabona uvuga nti munsi y'isi ko byitwa gutyo rero urumva ko byinshi biba abantu benshi batabizi kuri ko biraba mugabo natwe tubimaze mu gihe tubikorera ko tubazi ko biriko biraba kandi birimo amafaranga menshi cyane
urakoze ku murongo wa telefone dufise Leo Cargo uratwumva
ndabumva cyane aramuteka mwiriwe ngaho ku ijwi rya Amerika cyo kimwe n'abanywanyi ba radio ijwi rya Amerika
murakoze mwatubwire n'indi zina naho muhamagaye muri
je nitwa Leo Cargo ni ryo zina nyene ndabakuye ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro
mu Burundi
mu Burundi
mufise ikibazo cyangwa intererano
yego kimwe gusa yari intererano hamwe n'akabazo gatoya nashaka kubaza uwo mutumire ku byo ariko arasigura ku byerekeye urudandazwa rw'abantu
munyarutse
alo
munyarutse ndabumva
yego ndabumva cyane nico gituma turaba ibi bintu by'urudandazwa rw'abantu nk'uko abivuze n'urudandazwa ruteye amakenga kandi rwaba rwinjiza amafaranga cyane biboneka yuko uriko rurakogwa haba ngaha muri Afrika na cyane cyane ngaha muri Afrika y'ubuseruko ariko je kintangaza nuko navuga yuko bari ufatanye mu gukurugwanya bitaboneka neza atanga uvu tubona yuko barushyiramwo cyo nkuko baba bagwanya ubundi bubisha nk'ukudandaza abantu tugasaba yuko yo twerekana cyane cyane nk'ngaha mu Burundi abantu baba bamaze no gufatwa bariko baradandaza abantu kuko turabibona yuko haba nk'ukudandaza abantu cyane cyane abigeme bagenda mu za Oman yuko biboneka yuko barimo kuboko kw'abategetsi bamwe bamusaga harimo abantu b'abategetsi tugasaba yuko yo duhava umubare w'umuntu umwe basi yo bamaze gufatwa mu bwo bubishanywa gahanwa
murakoze mu mwishure prime barukeye
ego cyane murakoze kandi mushimiye cyane rero karugo w'imakamba bazico ico kibazo ni kibazo cyiza cyane abantu benshi bakunda kwibaza cyangwa kutubaza ariko nagomba nabwire yuko turiko turakora bwo ufatanye burahari iyo nama yabereye i Nairobi yabaye inama ya mbere yuguruye ibyo bikorwa kandi bizobandanya urumva rero ubufatanye kugira bujeho birafata umwanya kugira mushobore kwitunganya kubiberekeye kugira ngo mugire ingufu zikomeye kuko nabo barukora barafite ingufu zidasanzwe n'icyo kitwa natwe kuko turagerageza kwitunganya kugira ngo dushobore guhangana n'ubwo nti nayo mabi n'abayakora rero ibyo rero birafata umwanya nagomba namenyeshe mugabo ko twamaze gufata ubwo nti ya mbere biradushireho ubwo bufatanye turi ibi bihugu byose biri muri aka karere ka Afurika y'Ubuseruko. Hanyuma rero ku kibazo cya kabiri yatubajije yavuze ati abamaze gufatwa bariho bamaze gufatwa kuko ubutungane ntibyicaye mbere navuga nti inzego zose zibijejwe ubonye ikibazo ziramaze kugifata mu minwe aha twavuga nk'igipolisi cy'u Burundi na Interpol hamwe n'ubutungane muri rusange buramaze gufata mu minwe kuko mu mwaka wa 2016 hariho sosiyete nomba nk'akarororo imwe yakora urudandazwa rw'abantu ngaha mu Burundi kandi byaragaragaye neza ko yarukora ibashora muri mu gihugu cya Arabie Saoudite mbere mu mezi nk'atatu y'uwo mwaka no kuvuga guhera mu kwa kane gushika mu kwa gatandatu k'uwo mwaka twavuze iyo sosiyete yari yarashoboye kuza kudandaza mu gihugu cya Arabie Saoudite abana n'abigeme bashika 208 izo rero sagasiro rumuri kuko zarakoze indosi yarubuze mu butungane mbere nabo abari barongoye iyo sosiyete barafashwe barafungwa barahanwa n'amategeko kandi n'ubu nibaza yuko biriko biraborohera kuko ubutungane buriko burakora akazi kabo rero nibaza ko n'akaroro ntakuka kumvikana yuko inzego zibijeje ziriko zirakora dufatikanije.
Linandos nawe nyene araduteye akama ku telefone uratwumva Linandos?
Ndabumva cyane.
Mwatubwirire indi zina naho muhamagaye muherereye?
Je nitwa Binando Sikere, ndirutana igiharo.
Mu Burundi?
Eh mu Burundi ndirutana igiharo.
Murafise ikibazo canke intererano?
Intererano ariko nyuma y'intererano nza mucanzo daho ikibazo.
Mubivuge mu majambo make?
Yego, ku ntererano yeye nako ndibaza iyo tuvuge ngo urudandazwa rw'abantu birabihira amakenga kandi bitantera n'ubwo bariko ndabyumviriza ariko gacusanga abantu iyo bagiye n'izo ndandazwa bagajyana mu bihugu bya kure bisabwa ko umuntu agendayo n'indege ugasanga kumbura iyo afashe urwo rugendo bisaba ikikenende cyane gose ariko kandi iyo ndiko baraba nta muntu ashobora kugenda mu ndege adafite n'impapuro by'inzira bari bakwiye guca barabire barabize impapuro mbe mukoreza impapuro bageze kuko ndiko ndaraba aha mu Burundi turafite ikompanyi z'imiduga za Burkano za Nemento cyangwa za Egefonsuel mujyanye zihagurukira ku masaka bukinone amajyansi y'indege yoyo kongi ariko kirizera batangura kuraba abagiye amakomite bagiye n'ibyo baragiye gukora ngo hari kontrole barabikora ariko kirizera kabiri kandi ku kibazo cyanjye ngomba kubaza ni bujyanye ko tuzi akenshi afunga urudandazwa rukunze kuba ngaha hanyu muri Afurika n'ibiyaga binini akenshi kumbe gusanga abantu bagenda muri Saudi Arabia cyangwa Oman none n'ibyo bihugu hagati ya Saudi Arabia na Oman nta bambasaderi tuba dufiteyo b'abarundi bashobora kuguma gukurikiranira hamwe
reka bishure
ni kuvuga mu Burundi kuko ari mu Burundi
reka bishure
abambasaderi baba bariyo bona araba yuko abatuye ngaho muri Saudi Arabia cyangwa Oman
reka bishure. Mumwishure prime barukeye.
Yego cyane murakoze cyane umunywanyi w'umurutana irandose yabaje ibibazo byiza cyane n'intererano. Icyo twamba duhere mu kumwishura kibazo cyane mahereje ko ariko arabaza ati mize ihugu bagenda mu bya Oman na Arabie Saoudite ntiba nta baserukije Burundi bariyo bofasha kwinjira icyo kibazo gitora umuti abita ambassadeur. Yego cyane bariyo muri ibyo bihugu mugabo bavuga nti kubera ikibazo mu Burundi dutanguye gusemerera vuba kugira ngo icyo kibazo kimenyekane twibaze ko turasaba leta y'u Burundi yuko yogerageza no kuvuga nti nko kwibutsa no guhitegeko abo badusirikira muri ibyo bihugu kugira nabo icyo kibazo bashobore kugifata mu minwe tubaye nk'akarorero hariho nta ni ukwezi guheze cyangwa mbere hari izindi zibiri umuyigeme ari muri mu gihugu cya Kuwait agoreweyo kwera akoropa inzu y'etaje y'amagorofa atandatu umunsi ku munsi yaraturonse ranga telefone zacu aradutelefona atubwira ati ntabariza n'ukuri je ndapfuye kuko iyi nzu nkoropa yetaje ndarushe umugongo uri mu gucika geregeza muraba ingene ngo ntaho kandi Burundi ndapfuye rero icyo kibazo rero twaramaze kugishyikiriza na karoro ntanze kamwe muri twinshi twaramaze kugishyikiriza leta y'u Burundi biciye mu bushikiranganje bujeje bwo gushaka ku Burundi n'andi makungu kugira ngo turabe ingene twokorana kugira ngo wowewe batwe turamuzana byihuta uko aragowe kandi wewe turashobora kumutura byoroshye kuko adresse yiwe turayizi n'icyo gihugu cya Kuwait ahabaye nisigura rebi tiyuko abo tuzobikora na ba mbere ni guserukira Burundi muri icyo gihugu cha Covid cha mu karere kugira ngo ashobore kudufasha mu gutahukana uwo muyigeme abure muri icyo gihugu. Murumva neza yuko dusaba leta ko abaduserukira muri izo bihugu ahubwo ari bo bufati ya mbere mbere twe tukavuga duti muri bonere twe tofre tuvuga duti nta kuntu abambasaderi baduserukira hariya batomenya abarundi biri ko baraje muri bihugu baduserukiramo kibazo yuko leta yogerageza ikabibutsa icyo bita kaido charge ya mbere bafite muri izo bihugu yuko ari kwitaho abarundi bari muri izo bihugu na cyane cyane abagorewe muri izo bihugu uwo icyo gihugu bagaca mumenya bamaze kumenya bakamenya nahagiye kubuje agize ikibazo uwo mu ambasaderi acagerageza kumufasha bitagoranye bikomeye cyane.
Murakoze
impanuro rero ibindi ni impanuro yatanze ego kandi turamushimiye cyane.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sangaho turiko tuvuga ku kibazo cy'urudandazwa rw'abantu gikomeye cyane ku isi no mu karere ka Afrika no mu karere k'ibiyaga binini. Ku telefone turi kumwe na Jean Rukwakara, umuvyeyi w'umwe mu basinzikajwe bagurishijwe abantu bagurishijwe mu Burundi. Uratwumva Jean Rukwakara?
Yego cyane ndabumva.
Mwotubwira uko byagenze?
Uko byagenze ariko umwana yaraheze ishuri ashaka kwiga ibintu ngo by'ubutanga ubutumwa bari kumwe n'abandi bana batari bake baheze ishuri hanyuma umunsi umwe aratuhenda ngo agiye mu masengesho turarindira turahebura indwi imwe indwi zibiri ngabo nari amaze kwitura ishyirahamwe ryitwa Uwetonfrere barasha baramfasha kurondera uwo mwana baramutarenda rikengurukira cyane.
Uwo mwana yari ni umwigeme cyanke umuhungu?
Ni umwigeme ngo ashaka kuja gutanga ubutumwa mu bihugu by'abarabu. Yego.
Iri shyirahamwe rero Uwetonfrere ni ryo ryagufashije?
Ibyo naciye nitora riramfasha kumurondera bari muhira n'abamutoye na rikengurukira cyane.
Nubuhe butumwa mwo habandi bavyeyi bashobora kuba bafise abana bashobora gushikirwa n'ibintu nk'ivyo?
Abandi bana abandi bavyeyi no baha ubutumwa bw'uko muja baragitura kuko rirabangutse cyane muri icyo gikorwa ahubwo twobasaba ko bokwiza amabiro mu gihugu cyose kugira ngo bakeneye aronke abatora vuba atiriwe arashika ku mugwa mukuru w'i Bujumbura.
Murakoze gusangira ivyo byabashikiye amakuru kuvyerekeye urudandazwa rw'abantu. Abantu bariko baratwumviriza babona ko ari kibazo cy'ukuri, kibazo gishobora gushikira umuvyeyi uwariwe wese. Turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika ku telefone kandi turi kumwe na Gilbert Duteya Kamo. Gilbert, uratwumva?
Yego, ndabumva ku Ijwi rya Amerika.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Kwa niki ndere kiribe aho ndi mu Burundi.
Ufisi kibazo cyangwa intererano?
Okay, jese intererano.
Mu bivuge mu majambo acagaguye.
Okay, murakoze. Ani nico kibazo kuri iki kibazo iteye ko bana kahinga nakahinda kubona umuntu adandazwa akagenda kumukoresha ifite bashatse kandi yari afite umuryango n'abafite yari yibereyeho neza. Mugani ni ndazi ipa kutamenya umuntu acyano nabanya yabahurura kibatagiye kurondera ubuzima kereye cyo mbona cyo kwa nini nuko afite utabarekira abana koko iki ngo abatusa ngatare aka nabana bakabarira ingaruka mbi ziruko kugurishwa mu bindi bihugu nabo bibaza ngo abage kurondera ubuzima bese cyo zikwatarura nikwa baba mu buzima bugoye cyane. Ama rero bakabigisha nk'amukazamo nari manyene cyangwa kubikatera dufasha bikabikisha ku maradiyo bakamenya ko atarukiza ari umwe ari gupfa nabi nyine gufatwa nabi ivo mbona noterera hanini hama nayo mashyirahamwe atarabitaho akabandanya icyo gikorwa cyiza kuko ni ibintu umubabaro n'agahinda.
Murakoze. Gilbert, waruduhamagaye uri he?
Mu Burundi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Julius. Julius, uratwumva?
Mva neza.
Mwatubwira irindi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Mukota Julius, nkaba ndi Kigali mu Rwanda.
Mufise akabazo canke intererano?
cyane saga kuvuga ngiye ku bintu bijyanye no gucuruza aba cyane bikunda kugaragara naha mu gihugu cyacu birahari n'ibivugwa cyane wenda ko umuntu yafashwe agiye gucuruzwa ari uko afashwe yambuka wenda nk'imipaka gutyo ariko no mu gihugu bwite mu gihugu bwacyo birimo ibyo bintu aho usanga hari nk'abantu baba bakora wenda nk'akazi ko mu ngo aho ngaho benshi bakunda kwita ngo ni ugukora ngo ububoyi n'iki ariko ugasanga uwo muntu yinjiyemo uwo munsi akiyinjira ariko akazarinda asaza atongeye gusohoka amaho muri urwo rugo ni kwa gukora akazi k'uburetwa kadashira kwa kutaryama abenshi baranasambanywa n'abakoresha ariko iyo miryango irengera uburenganzira bwa muntu abo ngabo ntago bajya bavugwa kandi ibyo naryo ni ihohoterwa nta no gucuruzwa kurenza uko nguko kuko uwamuzanye we aba afite inyungu amukurikiyeho abenshi baranabagurisha mu tubari mu mabuwate ibyo bintu hano muri Afurika birahari kandi birese
murakoze
murakoze nama
iki kibazo turiko turavuga ni kibazo kitoroshe kubera nk'uko umutumire wacu yabivuze prime barukeye ko iyo migwi inkozi z'ikibi ihakura amafaranga menshi kandi ugasanga rimwe na rimwe kubera ingufu bifise ibintu bibanze kuzamwo n'amafaranga bishobora gutuma bashobora no guha ibiturire abantu baba bakomeye nko mu butegetsi mu bihugu ivyo biba ariko biberamwo kugira bashobore kubandanya ubwo bubisha bwabo ata nkomanzi mwotubwira ingene mukorana n'inzego nk'inzego za leta kugira ngo mugerageze kugwanya ico kibazo hanyuma iyo migwi mubona ari hari bizoshika igihe mugashobora kuyitwara ingufu zayo ko ifise amafaranga ishobora guha ibiturire abari muri leta
rego cyane murakoze ico kibazo ni ibibazo byiza cyane bwa mbere ingene dukorana n'inzego za leta nuko tushyira imbere icyo bita collaboration kuvuga gufashanya guhana inkuru ati ibintu bimeze uku urudanzo rwifashe uku tukabwira inzego zibijejwe nk'ipolisi ati ikorera kuri izi nkuru dufite kandi kenshi ni kuri tuboneye hakagenda gushima igipolisi kiragerageza kubikorera ko kandi kenshi abana baba baguye muri urwo rudandazwa cyangwa muri ayo mabi cyangwa abakenyezi igipolisi kiraheza kikabafata kikabasubiza mu miryango yabo ibyo ni ibintu byo gushima cyane ikindi naho icyo ngine tugakorana mu byerekeye leta iraduha amategeko ikayasinya ikayatera igikumu biciye kuri nyine cyubahiro mukuru w'igihugu hanyuma natwe amategeko nk'abashingwamanza niyo dushobora twisunga kugira dushobore kuburanira abo bakozwe ku n'urwo rudandazwa rw'abantu abo bana bigemewe abakenyezi mu masentare atandukanye ko tubikora nk'abavoka n'ishyirahamwe ry'abashingwamanza ry'abavoka tureza rero tukabahagararira mu masentare atandukanye y'iki gihugu ataco batanze ni ku buntu tubikora ku buntu turiko tubabwira abariko baratwumviriza kugira ngo n'undi wese azogira icyo kibazo ntabwo atinye kutwitura muri ONRCT we ton frère kugira ngo dushobore kumuburanira tumuha abashingwamanza tumuburanira twebwe nyine tubikora ku buntu kugira ngo uwo yahohotewe ashobore kuronka ubutungane amarengarutse kuri iki kibazo yari karavuga witwa Julius w'i Kigali mu Rwanda aravuze ibyerekeye umubiri w'abantu witwa abakozi bo mu nzu abo bita mu gifaransa le travail domestique bashobora gufatwa nabi kubera ako kazi bariko barakora ni uko mutemba ishyirama ryacu turabakira bose kandi siko turabafasha mbere n'ubu no munsi nyine turiko turavugana hari nko mu masaha y'indwi saa munani twakiriye umugore yashurashujwe n'umupatro wiwe amukoresha mu nzu aramushurashuza ku nguvu amutera inda uwo mugore uwo mukenyezi ari mu ibarabara no munsi rero niho yashoboye kutwitura kandi turiteguye kugira ngo tumufashe aheze atunganirizwe murumva ko n'akaruru gakomeye dutanze
nuko dufite kandi ku murongo wa telefone Jules uratwumva urashaka kutubwira irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa Mwishimana ndi Bujumbura
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
n'icyumviro cyo guterera
mu kivuge
ego je nashaka kuvuga nk'akarorero none mpa niyumviye none kugira ibyo byose bishike ko tuzi yuko hari ubushikanganji we bwufashanya kuri n'andi makungu hari igipolisi kibirere n'ibindi bintu abantu none bagenda gute bati basahiye kuvuga yuko kugira ivyo nibikike ndabona yuko hari gufashanya kwa bantu n'icyo gipolisi kizera na sala yuko kugira gipolisi cyo cyokora cyambere abantu bajabuka babi bagenda bata mu nzira zi turazi yuko n'ibindi bashobora kubicunga ugasanga barabije umuntu kajabuka imbere hari n'ugwaruka rarufasha ugasanga akora azibira abantu bazabajabuka baja mu bintu by'ukugera nazi none ubuhoho gaye mu cyugwaruka niko barukora ukagira ugwaruka nkabo kandi bane bakunda kugandishanga rugwaruka rutoro kiri uto cyane kandi mara no gushaka n'ubufashanya kuri nande makungu ukabishyiramo uruhara ambasaderi dufise hari yaye cye nibaza ko mu bintu bya mbere burabatse izo agateka kazi na muntu wikurikirana gusumba cye nkibaza rero yuko icyo gipolisi cyokorana n'abanyagihugu tugakorana nyene na leta nikiri nacyo abanye abana bafite iyumvira kugenda kare nabo nyene bagarutse ati kwafatira ibihano kuko umuntu yumviye gushaka kugenda ukamwe kare kuzo muhana n'imiburi buri basi nacyo bagihano gitoya akabona yuko nabandi bari kuvira imbere kugenda
murakoze
bati batizibiriye ku mupaka tukagaruka bagasha bafata bakamara nkuba bakabiyana
murakoze
ngana amezi afite cyangwa nyine no mwaka
murakoze
bakasha muri rya igikirego cy'igororero bakabafata bakamara ko barabagorora
murakoze kuri icyo cyumviro cyanyu turabashimiye dufise kandi Maxime ku telefone Maxime uratwumva
ego ndabumva
ubu twiri rindi zina naho uhamagaye uherereye
ego ni mana ariyo Maxime nkaba ndi muyinga mu Burundi
mufise ikibazo canke intererano
mfise utubazo dushika kuri tubiri
mvuge mu majambo vunaguye
uburyo bo babafise bwo kugyango ba uburyo dufate nk'abakozi babakorana abakozi babakorana icyo cyambere ko baba abantu babizobereyemo ikibazo cya kabiri undabaza ko babafise uburyo bujanye n'amafaranga ko boba bafite uburyo bukwiye kugira ngo bashobore guhangana n'iyo migwi sanzwe ikora ubwo rudandaza kuko tubirabye dusanga ari migwi ikomeye ku mikoresha uburyo bwinshi cyane rwose ama ikindi kibazo nagira ndamubaze ko uko boba bakorana n'amaleta yo mwa kano kare na cyane cyane kugira ngo bashobore guhangana n'iyo migwi isanzwe ikora ubwo rudandaza
reka bishyure
n'icyo nagira ngire cyane najya mvuge cyane nyuma umwe 2013 twarumvise mu Burundi nyakomo ku gihugu abwo iko ngo hanze ngo habonetse ngo ubuzi burenga ibihumbi ijana najyanda baze ko bitabiri mwiyo ntuze mwiyo sansa yonyine kuguma batu ari nko kudandaza nko kudandaza abantu tutabize kwera n'agashome mwa kino gihe kwinosi ari kenshi cyane
reka bishure
murakoze
mu mwishure prime mbaruke
yego cyane arakoze cyane ubwa mbere ho nagomba mere ku kibazo cha kabiri yabagira ati mbega dukorana gute na mareta mu karere amareta ngire dukorana twe tubikisha kuri leta y'iwacu tukayibwira ico yo dufasha hanyuma amareta nayo ku rwego rwayo ko hejuru agaheza nayo akavugana mbere turiko turasaba muri ONST weto mfurere ko amareta ye muri karere ki bagwandika East African Community boje hamwe nabo nkuko tugomba kugira urunani nabo kagira urunani bakadufasha mbere si ku mugabane wa East African gusa ahubwo ni kuri Afrika yose tubasaba abanyine cyo baraba ko bihugu batari bihugu za Afrika kuboje hamwe kugira ngo badushire icyo bita convention africaine bivuga amasezerano mpuzamakungu y'ibihugu bya Afrika ajeje kurwanya urudandazo rw'abantu bakagenda hariya muri nyo africaine ya Addis Abeba bakabyicarira kugira ngo baturose itegeko yitwa convention kugira ngo urudandazo rw'abantu rushire kugabanuka kugwanywa ku buri umugabane wa Afrika nk'uko ni Burayi babikoze bagashyiraho icyo bita convention du conseil de l'europe hari mu mwaka w'2005 nabo rero bakuru b'ibihugu bo muri Afurika bakitunganya ku mugabane wa Afurika kugira dushobore kuronka iryo tegeko byadufasha cyane nicyo gituma rero turi kutuyagerageza bisaba ukebuke bamwe bose bakabisaba mu bihugu barimo ariko tugasaba yuko boheza bakabitunganya mucyo onye icyo ni icya mbere icya kabiri yatubagiye ngo ikibazo cy'uburyo tuba duvise mu ishyirahamwe abakozi n'ibindi idonye tuvuga duti uburyo dufise ni uburyo bw'ubwenge amashuri twize turafise ubumenyi bukwiye nk'abashingomanza kugira ngo dushobore kubikora iri shyirahamwe ryitwa Uwetonfre ni ukuvuga Imana yatubaza iti mbega mwene wanyu ari he cya kibazo Imana yabaza akahini muri mu itanguriro umurongo wa kibane cya kane umurongo w'icyenda hanyuma gahinda agaca mwishyura ngo wangize umucunzi wa mwene wacu abere umva birababaje no mutse tuko tuhimiriza abantu bazahavure bishyuriye nyinshi nk'igahini yatanze aho Imana nk'ukumenya ngo ntibanezwe bene wabo icyo kibazo si cy'iwacu gusa ni cy'ishyirahamwe ryacu mbwa n'icyo umurundi wari we wese ariko aratwumviriza amaze kumenya icyo kibazo ko kihari ko amaze gucamo gukingirana muri iki gihugu cyacu
murakoze
urumva rero abakozi bambere dufite na bene igihugure bari ko baratwumviriza izo ngufu nizaca hamwe zose turibaza yuko badandaza atazosubira kuronka amenera murakoze
eh murakoze umuntu yitegereje ku kibazo kijanye na bimukira birigwa barapfira mu karere ka Sahel canke mwibahari Mediterane barondera gushika mu karere kiburaya aho babakoreshejwe niyo migwi twako turavuga inkozi zikibi ibemerera kuzobashikana aho bazoronka ubuzima bwiza mu karere kiburaya mu kubatangisha amafaranga y'umurengera kandi bazi ko batazobashikanayo ko ico cyo kibaraje ishinga bamaze kwakira mu mahera ibikurikira nta na kimwe bibabwira mugabo umuntu hitegereje n'amareta yo muri Afrika ubusanga ari ibihugu by'iburaya biriko birafata ingingo mugabo navyo bifata ingingo kugira ngo bikingire ibihugu byabo n'abanyagihugu babo kubera bidoga bavuga ko bariko bararengerwa n'ibitigiri by'abanyafrika bariko barabinjirana mu karere k'Iburaya amareta Afrika kumenga nta kintu kinini ariko arakora kugira kingira abanyagihugu bayo bareke gupfira mu nzira bajiyo batazi kubera ubwo bukene no kutabona kazoza kabo bakisuka mu bibazo nk'ibi
murakoze cyane cyo ni kibazo gikomeye cyane kandi cyumvikana kandi gitomoye mutubajije ubwa mbere mu kwishishura twamba tubabwire yuko ni kimenye ndetse duheje kuvuga yuko turiko tugomba gutera kama bakuru bihugu bacu baturongoye yuko boje hamwe kugira ngo bashireho amategeko ubwa mbere ho rugamba kugira rushoboke rujanye n'ibizaha ndengambibe ubwa mbere urugamba no kandi igikoresho cya mbere cyo kurwanya ni cyo gushiraho amategeko ku rwego mpuzamakungu nka Afrika kugira baje hamwe hari imiti y'ica mbere ica kabiri nuko bihugu bya Buraya naho bya biri kuno munsi bivuga nti birasemerera bivuga biti turahanzwe n'abimukira baza mu bihugu byacu bya Buraya mbere no vuga nti yuko ni benshi bari ko baraje bavuye muri Afrika mbwa biterwa n'ibibazo twavuze by'ubukene intambara ihindagurika ry'ibihe mugabo haje usanga n'Uburayi bifite nk'uruhara ibihugu bya Buraya ndabe nk'akarorero Uburayi mu gihe ubufashe Afrika bukayifata nk'isoko no vuga nti y'ibigwanisho kugira baze kugira agresiyo y'ibigwanisho byo bakora hari Buraya urumva ko icyo ari ikintu gikomeye cyane bagaca bateza intambara muri Afrika mu bigo bimwe byo muri Afrika urumva ko nabo bafite mu ruhara icyo gusa mu gihe bafashe Afrika bakayifata nk'ivuga nk'ikibirano fore mu Gifaransa aho abanyafrika kuri urukuba rwabo rwirabura bafatwa nk'ibikoko inkende navuga nti ibikoko en continent des animaux kuri urukuba rwacu rwirabura naho numva haracari hadahaze kuko n'icyo gihe baca badufata nabi abanyafrika bigatuma babona yuko muri Afrika hatava abantu hava ibikoko bigatuma rero badufata nabi icyo rero nagomba kuvuga ni iki nuko n'Uburaya bwo kukebuka bukaraba ikibazo bukagikemura nuvuga ndi kumuzi Afrika bakayiteza imbere ubutunzi Afrika ifite mu kuzimu kwabwo bagaheza ntibaze kumera nk'ababusahura ahubwo batungishe Afrika yonyene uko kubyo tubona muravye nka iruhande yacu igihugu cy'u Burundi iruhande ya Congo iruhande y'u Burundi igihugu cyitwa Congo muravye intambara zihabera kubera ubutare bafise zirarenze cyane muravye ni gwitwa ibigwanisho iriyo kubera ubutare icyo gihugu gifite mba birarengeje birateye ubwoba rero twe tukavuga duti hako ubutunzi Afrika ifise buba mu Gifaransa source de malheur aho kuba source de benediction no vuga buba intandaro y'amagogwa aho kuba no vuga umugisha ku banyafrika twe tubaza yuko no vuga Uburayi burakwiye guhindura ingendo kugira ngo ahubwo buzane izo bihoro bahumbira Uburayi abanyafrika abashomeri cyangwa babizane ngaha muri Afrika
tubandanye
abarundi abanyafrika baguma muri kontina yabo bagateza ibihugu byabo
tubandanye murakoze ku murongo wa telefone dufise kandi musabimana uratwumva
ndabumva neza cyane
ewe tubwire irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa kuruwa musabimana mu Rwanda
mwo mufise ikibazo canke intererano mugira mutange
yee intererano ni ingani zifatanye n'ikibazo
mu bunyarutse kubibaza
ariko gusanga ko abantu benshi bakomeje kugifata nk'aho ari international cyangwa ikibazo kiva mu gihugu kimwe kukura abantu batwara mu kindi gihugu ariko rero uburyo mbibona wenda niwo mutumirwa aza kuza kudufasha ni uko nzi ko neza ko urwo rudandazwa rushobora kubaho ndetse no mu gihugu imbere ugasanga wenda tuvuge nk'impunzi nk'amakambi y'impunzi ugasanga se abakobwa barakurwa mu makambi baratwarwa hanze y'inkambi usanga barakora mu tubari barakora kurya dandaza amagara ariko batari ku bushake ari ba bosi babakoresha icyo ni inganizi nashira nagira nshireho wenda umutumirwa araza kumenya kutubwira niba koko bamizi nangwa hanyuma noneho ikindi ikibazo nyine nabazaga ise bakorana bate na Police International Interpol ngo bagabanye icyo kibazo
reka abishure murakoze mu mwishure prime barukaye
mu Rwanda telefonye inyenda dukorana na Interpol ni nkuko dukorana n'izindi nzego zose uko Interpol hajya iri ku isi yose mugabo mu gihugu cyose cyose hariho Interpol turakorana nyene iyo habaye nk'ikibazo mu Burundi turavugana na Interpol y'u Burundi kugira ngo ishobore kugikorerako haba ikibaye ngaha mu gihugu cy'ubuno cyanke kiriho kirarengana imbibe nk'udufate batwaye nk'abo bana cyangwa bigeme hanze turababwira aho bageze ko twe turaronka amakuru turafite ingene tuyarondera rero bagaca bagikorera ko byihuta kandi kenshi barakunda kubidufasha mu gasanga bigenze neza turakorana mu byo bita collaboration
naho ku byerekeye ubwo rudandazwa rw'abantu rubera hagati mu bihugu ko kenshi umuntu yumva umenga habaye ngo rudandazwa rubarukura abantu mu gihugu kimwe baje aha mu kindi ariko yavuze ku byerekeye ubwo rudandazwa rubera hagati mu bihugu
yego murakoze cyane icyo kibazo kirakomeye cyane hariho rudandazwa rwitwa threat interne no kuvuga urudandazwa rw'abantu rubera mu gihugu indani hagati no kuvuga hariho umugihu usanga nk'ubu dufate hari mu kwezi kwa mbere k'umwaka nimba ntihenze twarigeze gufata dufatiganije n'inzego zibijejwe mu ntara ya Bubanza umugore yadandaza abana bakiri bato bita minere abashora ahantu bita ku Musenyi no kuvuga nti ni kuri kilometero nka 10 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza uwo mugore yabakora ku iyo centre Bubanza ku mugwa mukuru wa province abashora ku iyo centre rero bagaca bamuha amahera abagabo baho hantu ko ni ahantu hari santere y'ububare n'ibiki bagaca abo bagabo rero bakoresha mu bintu bashurashuza bakabacisha amafaranga icyo gihe rero dufatikanije n'inzego zibijejwe uwo mugore yari ashoboye gufatwa hanyuma n'abo bana bashobora kubohozwa aho bari banyegejwe bakoreshwa ubushurashuzi ubi dosiye yarakozwe yaruguruwe muri parike na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza mbere uwo mugore yaramaze gukatirwa urubanza yaraciriwe imyaka indwi y'ugupfungwa kandi iyo dosiye nicyo twayiburanye muri sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza murumva yuko n'ubwo rudandaza ruhari hagati mu gihugu
murakoze dufite kandi Laurent uratwumva
yeme ndabumva
mwotubwira irindi zina ryanyu naho muhamagaye muri
Laurent yangiriye abandi mu kirere mu Burundi
mufise ikibazo canke intererano
yemeje ijambo n'icyo kiganiro mwatwikirije hari amakenga menshi ngenda kugira kubera ko nivuze ngo urudandazwa rw'abantu anibaza ati mbega abo bantu bari kubaradandazwa bacahehe mbega baba baca mu mazi ko tuzi mu mazi haba hariho inzego cyangwa baba batale kirere ko dusanzwe tuzise n'abagenzi bifite ikirere nabo nyine baba bahari bakamo na ko rero nk'imbere kugira ngo abantu badandazwe nk'imbere haba hariyo uruhara rw'umuntu n'isanzwe iriya kuko aba bariko barabatwara barabanje kandi barafana ku bantu igihe rero bagenda bakarengana bagasobanurira ko bakora ibyo bagomba bikana ko haba hariho abantu b'imbere b'abakishimye ngo baracyahe imbibizi imwe cyangwa iri
reka bishure mwamwishura
cyane rora arakoze mu kirundo abavuze amakenga meza kandi yumvikana arabageze abadandazwa nabo bacishwa hehe mu mazi cyangwa ikirere hanagomba ndamenyeshe yuko menyeshe nabo ko baratumbiriza yuko abakora ubwo rudandazwa rw'abantu mwisi nzima haba no mu Burundi cyangwa ku isi yose abana barazi ubwenge bakoresha amayeri icyo bita tromperi mu gifaransa bakoresha fraude ni ukuvuga amayeri nyine yatanye n'ibyo nyine n'icyo gihe mwumvise hamwe umubyeyi w'umwana yavuga nti yatanga ubuhamya yababwiye neza yuko umwana wiwe yamubwira yuko agiye kuvuga ubutumwa mbere muri iyo manda urumva nk'umwana akubwiye ati tugiye mu masengesho uri umubyeyi kenshi icyambere kora kenshi si ukumwankira uzumva umengo ni ibintu byiza ariko haciye nk'iminsi ugatangura kugira amakenga utanguye kubaza nk'ababanyi cyangwa abandi baba baragiye mu bwo buryo bahavugira ati ahubwo bagiye kudandaza nicyo gituma umubyeyi atangura kurondeza urumva neza yuko abakora urwo rudandaza rw'abantu bakoresha amayeri bashobora kukubwira ko umwana bamujyanye mu masengesho bazomarayo iminsi mwe ugasanga bagiye kumudandaza ibiri ukazaza kubimenya iminsi akaba karabaye cyangwa bagakoresha n'andi mayeri bakavuga yuko bagiye mu nama cyangwa mu by'amashuri nicyo gituma dusaba ababyeyi tubaterakamo yuko bagerageza kugira imigenderanire ikomeye n'abana babo mbere tukabaterakamo tuvuga duti hari ikintu kiriho kiravuga nti kiriho kiraduteza imbere mugabo kandi kitwononera cyane imwe narimo mu ndero y'abana kuko ibi bita WhatsApp ubuhinga ngo kana bumenye cyane aya resources yitwa WhatsApp umwana ashobora gutunga telefone muvye atazi ibyo ariko arayikoreramwo kumbe rero ugasanga uwo mwana yaramaje gufatangana nabo badandaza abana ugasanga baramaze kumubwira no bubandi kumuresha kumubwira amaca mu meza ko azobye kumusabira akazi muvye atazi na kimwe akaza yabona umwana yaragiye nacyo gituma twagomba gufata akaje gushimira leta y'u Burundi kuko iheruka gufata ingingo nziza yuko atamwana azosubira gutunga telefone ku ishuri n'izindi ngingo zijyanye n'ibyo zarafashwe barabyumvise rero icyo ni cyiza cyane kuko abana benshi bariko baragwa mu rudandazo rw'abantu kubera kutamenya kubera ubuhinga bw'utumatuma nako bita WhatsApp, Facebook n'ibindi internet izo zose biriko biratwambura abana bagenda kudandaza mu bihugu bya Oman na Saudi ababyeyi batabizi basaba rero yuko ababyeyi bagerageza baga promoting n'ubwo ni bakashira imbere ikiganiro hagati yabo n'abana icyo bita promouvoir dialogue franc entre les parents n'ubwo ikiganiro kidasanzwe imisi yose mu byakamenya ibyo umwana arimo uko tubona umwe ngomijyanga imwe abantu bari n'ubwo nti bari cyura bakiturusa kujya ku intene mu byatashura ku hari n'abavyi batinya batinya abana babo babaza mbigiye telefone bayikubiye ugasanga umwana atunze telefone igugu muri yone ari nk'umwana ari umunyeshuri yo yikura hehe urumva ko niko kamba twagomba kubatera
Timote nawe nyene ari ku murongo wa telefone aduteye akamo Timote watugwirira irindi zina nawe uhamagaye uri
Njitwa Timote Manga mbona nkaba ndabamagaye ndi mu ntara ya Murambi
mu Burundi
mu Burundi
mufise ikibazo canke icyumviro muterera
Nimere ano ariko iri kumena kabaza gatoya
mu bibaze mu majambo
yewe ndiko ndaraba ibintu birateye ubwoba kubera abana mugihe ariko banaja mu buryo bitewe n'ubwo njyewe niyumvira yuko nyine bitekwa no gukene ubukene bwugarije ibihugu bimwe bimwe rero bakaca basuka bajya kurondera barabe aho basumba ahandi aho basumba ahandi rero ngaruka gato bagenda ngaruka rero kabazo kandi njamvuga nti none nk'amareta amwa nk'amareta ababigenzwa nashobora gufata ingingo yo kugira ngo ibintu babituze babigwanye ntibisubire kubera ko iyo hadutse nk'akandi kagorane leta ifata ingingo hanyuma ibyo bintu mu mwanya bakabituza none igezeho byagenze gutyo kugira ngo bihananire ntibazimbe izo zira zose ibyo bintu bishobora kuba byanonekarizamo
murakoze reka abishyure prime mbarukeye
ego cyane turashimiye Timote Manirambo nawe muranze icyo cimbira tanze ni cyiza cyane kivanze n'akabazo yako kabaza mukishura tukisho tuvuga duti ama leta ya matumba nabone ko twamaze kuyatera kamo kandi tubandaye tukayatera yuko yoje hamwe ama leta cyane ku mugabane wa naho bohera ku n'ubwo nduvuga nti ku mugabane w'ibihugu tugizeze muri aka karere bagatangurira ngaho kugira ngo ku mugabane n'ubwo nti w'ibihugu bigize umujyango wa Afrika batangure kwitunganya bashyira amategeko agwanya urudandaza rw'abantu byofasha hanyuma ibyo bindi birebire byo ku mugabane wa Afrika wose bagashobora kimwe twita amasezerano ku mugabane wa Afrika bamaze novuga nti mu nyuma mugabe ikibazo bamaze kuciga ariko kandi nagomba shike kure cyane ikibazo cy'urudandazo rw'abantu nagombira ariko baratumviriza yuko kugira gikemuke si ikibazo gishobora gukemuka gusa ari ibihugu bibiri bitatu cyangwa bine bigiye hamwe gusa ariko twe muri bone resiti wetu Fred tubibona ukundi tubona neza yuko icyo kibazo cyo kuhingwa ku mugabane w'ishyira mu mpuzamakungu ONU kuko ni ikibazo novuga nti gikwega isi yose rero mugihe rero ibihugu byo mu isi yose bitazaba biraje hamwe kugira ngo byitorere umuti mu rwego rwa ONU twe tubona hari hakiri hagahaze icyo gituma iki kibazo twagomba dusabe urwego mpuzamakungu wa ONU ugifate mu minwe kugira ngo rushobore gutora umuti wo ku rwego rwo hejuru kuko nihabandanya hatorwa umuti wo ku bihugu biri mu karere bisangiye gusa ntibizaba bikwiye kuko abarukora bazohebeshwa muri aka karere bimukire mu kandi hayimugoroba ico kibazo kibandanye gikogwa ico gituma tugomba dusabe n'ukuri rwo hejuru rwitwa mpoza makungoni ufata ico kibazo mu mini
ku muntu wa telefone kandi turi kumwe na Vital uratwumva
ukandabo
watubwira irindi zina naho uhamagaye tumbereye
ni kwa baranya nka gutari nkabamerereye mu Kayanza i Burundi
ehe mufise ikibazo canke intererano
ndafisa gaterano gatonya mona kabazo
munyaruse
ye kuguri papa ngo no kugurisha abantu cyane cyane no mu gihugu cyacu ahagati na hagati bisagara harimo ibintu byo kugurisha abantu ndibaza ko bikorwa abantu batabizi ubwabo cyane cyane n'aba bakora mu nzu z'abantu agiye usanga yagurishijwe n'umuntu ugasanga akoreramo urupango ntasohoka ntagirane ibyo byose kugurisha abantu si ukujya hanze gusa aho hagati mu gihugu birakorerwa akandi kabazo nagomba kubaza bamutumire yewe ndabye sinzi ko baba bafise ibiro waba bakoreramo mu ntara zitandukanye kugira nimba ari umuntu ashikiwe nk'ibyo bintu kugira abiture cyane ababaze abashikire
reka bishure
nongera ndamushimira ngo mutumire aze kutwishyura
murakoze reka bishure prime member ubukeye
murakoze cyane ndashimiye cyane Vitali ko iyo ntirana atanze ikomeye cyane mu ntara turiyo hose no ngaho mu Kayanza yavuze abaduserukira bariho niyakenera telefone ziwe mu buduserukira ngaho nahakorera tuzozimuha kuko dukorera mu gihugu cyose nta nahamwe tutari niyakenera kuzimenyera tuzozimuha birahari kuko buduserukira riho hanyuma si mu Kayanza gusa ni hose abariko baratumbiriza babimenye ubu unyu udokenera kutwitura ashobora guca kuduserukira ari mu ntara ari mu gihugu cyo Burundi cyose ubu turi hose
yego cyane murakoze dufise kandi nubundi aduteye kamo Elia uratwumva
mwiriwe neza
mwiriwe watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
basengi umba Elia nk'abandi bitumbura mu Burundi
mufise ikibazo canke icimvura muterera munyarutse umwanya ugiye kuturangirana
eko nariko ndiyumvira nti kuba twama nk'akarorero mu ruhagarara mu bihugu bimwe bimwe bya Afurika mu kutumvikana ingene nk'abantu bosangira Imana yabahaye abo bantu nyine badutwara abantu bakatwambura izuba riva ku murango bene murango babona ubwo tukiye hamwe tukiyambika agashyambara tugasangira takwama mu ndura takwama mu biganira ubwo ntitwoba twiyambitse agashyambara bigatuma twiteza imbere dutekanye bakabura aho badufatira murakoze
murakoze cyane mu kanya tugiye kusozera iki kiganiro muri sanga twashaka tubaze umutumire wacu prime mbarubukeye twako turavuga urugamba ku byerekeye icyo kibazo ko ari urugamba rutegereza kuba ku mpande zose haba kugwanya iyo migwi y'inkozi z'ikibi no kuronsa ubuzi no guhagarika intambara zituma abo bantu bagwa mu mitego iyo migwi y'inkozi z'ikibi kuva mutangwa iryo shira hamwe ryanyu murabona ko mufise icizere ko mu misiri imbere murabona ko mumaze gushika ku migambi ifadika yo kugabanya ico kibazo
ego cyane murakoze guturavye kuvaho twavuye gushika naho dushikanye no musi kizi turashima cyane kuko anavuga nti kuva tugitangura kubikora tugishyira ishyirahamwe tukabwira abantu nyabona hari ko hari urudanzo rw'abantu muri igihugu cyacu ntibabemera benshi bavuga ati ibyo ntibibaho nta muntu yodandaza umuntu mugabo tumaze rero kuvuga nti kugira amakampanye no kuvuga kubwira abantu ibiriko biraba tugatanga n'uburorero mwumvise izi muvyeyi yavuze n'abandi bagatanga ubuhamya abantu benshi bagiye baruguruka barabona ko by'ukuri bihari kandi noneho hariho n'abandi bagiye bararabaho babaye mu makaritsiye yabo bakabyibonera ibyo twavuga rero nibaza yuko n'ukuri intambwe tumaze gushikako n'ahata atari byiza kuyishima no kuyikenguruka irashimishije cyane kuko novuga nti nicyo gituma n'abamaze kutumenya batwitura ku munsi mu matwakira abantu benshi bahuye nayo mabicanke bafite ababo bari muri ibyo bihugu bya Oman na Arabie Saoudite intambwe rero irashimishije ariko kandi novuga nti abarundi akamuno batera ubwanyuma nuko bakwiye guca ubwenge bakamenya yuko novuga nti nta muntu azobakunda w'umunyamahanga gusumba uko bikunda nta muntu azoza kubasabira akazi k'abana babo gusumba uko nawe yogaha abiwe anacho gituma kuko hari igihe twari kumwe n'umuzungu aratubwira ati iyo muri ko muragwana twebwe cyane dutora ubutunzi bwanyu twagusimbira ko tukabwitwarira umva nkaho abazungu baramaze kudushishamo igisho iyo ubumwe bwacu tubungabanije abazungu babona inyungu zabo sigura bikindatere akamo abarundi kugira babe umwe
kugira ngo bashire guhangana n'ibyo bibazo bibaha
murakoze
cyane turudanzwa abantu
murakoze cyane y'umutumire wacu prime mbarugukeye ayoboye ishyirahamwe ry'abashingwa manza rijere ko kugwanya urudandazwa rw'abantu namabi akoregwa abakenyezi n'abana turako turavuga ku kibazo c'urudandazwa rw'abantu ikibituma nico kugwa kugira icyo kibazo gitoregwe inyishu turabashimiye namwe mwese mwumvirije iki kiganiro cacu muri sanga mama mwumviriza imisi yose tukaba dushimiye nabakigizemo uruhara bose baduteye akamo tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi tubifuriza kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.